Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatanu tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme. No munsi tugiye kwihweza bimwe mu bikogwa mu kugerageza kugabanya canke gukura burundu abakenyezi basegereza mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu. Tugiye kuganira namwe mu mashira hamwe hafasha muri urwo rwego. Turaganira na Coalition des Jeunes en Action riyobowe n'umushinga nahe Albert Nasasagare. Tubahe ikaze mwese mu kiganiro muri sanga mushikiriza ibibazo n'ivyumviro.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko tubabwiye mu kanya gaheze, numunsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio indwi i Washington DC. Ikibazo cy'abakenyezi basegereza bari kumwe n'abana babo mu gisagara cya Bujumbura kirabandanya kwibonekeza nkuko bivugwa n'ishyirahamwe Coalition des Jeunes en Action. Mu ntumbero rero yo kugerageza gukemura icyo kibazo burundu no gusubiza agateka abo bakenyezi, iryo shyirahamwe ryatangujwe n'umushinga nawe Albert Nasasagare rifise umugambi wiswe Projet Femme ufasha abo bakenyezi kuva mu mayira y'igisagara cya Bujumbura n'ahandi mu gihugu mu kubaha imitahe yo kudandaza akubakongera bakabaha ubumenyi bakeneye kugira batere imbere muri uwo mwuga wabo w'ubudandaji. Coalition des Jeunes en Action rero niyo shyamwe tugiye kuganira naryo. Turi kumwe ku murongo na Albert Nasasagare yatanguje iryo shyirahamwe, akaba agiye kudufasha gutegera uwo mugambi n'icyo bari gukora muri iki gihe kugira ngo kumbure icyo kibazo gikemuke burundu. Turavugana kandi na Gordien Bigirimana, umushingwa bikogwa byongereza amikoro mu ngo n'imiryango mu ishyirahamwe Coalition des Jeunes. Turifuza tutirize ko kandi mu kanya kari imbere tuhava turonka umwe mu bakenyezi bafashijwe bariko barafashwa n'iryo shyirahamwe. Reka rero twakire abatumire bacu duhere ku mushinga nahe Albert Nasasagare, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Oriane Itangishaka.
Mushinga nahe Nasasagare, turumva mbere yuko ikiganiro gitangura mwemwe tugiye kwa kanya mufite ari gake cyane, ariko turashima ko namwitavye kino kiganiro mu kanya kari imbere. Turaza kubarekura mubandanye iyindi mirimo mufise yuno munsi, ariko mbere yuko muva ku murongo wo dukira ku mayange ibijanye n'uyu mugambi wo gufasha abakenyezi uko watanguye, mu gitangura iki kibazo cyari cyifashe gute, igitigiri cy'abakenyezi bari mu mayira icyangana nka gute?
Ego igihe twatangura igitigiri cyari kinini cyane, ni icyumviro cyaje iminsi yose mu mpera z'umwaka fata umwanya wo kwiyumvira, kwibaza ku buzima bwanjye, ku buzima bw'umuryango. Amaze ni umuntu akunda gusenga, hama nkasenga kugira ngo menye intumbero nogendera ku bijambo nogendera ku mwaka, nk'icivugo canke intumbero y'ubuzima bwanjye muri uwo mwaka. Hanyuma icyo gihe mu kwa 12/2025 niho nasoma ijambo iri muri Yakobo igice cya mbere 26 kivuga ngo idini nyakuri nishigikira impfubyi n'abapfakazi, ikongera kitaho ukishoboye ndetse n'umunyamahanga. niho rero nigira inama mu ntango z'umwaka mu kwa mbere 2016 niho umuhungu wanjye agira kane yakwiza imyaka 4 tariki 9 z'ukwa mbere hanyuma numvita no twubakanye ati isabukuru y'uwo mwana reka turigire uko twari dusanzwe turigira ahubwo twifatanye n'abatishoboye abana bo mu barabara abadamu batishoboye kugira kabe n'akajya keza gukicarana nabo tuganire nabo hama twumvirize ibane bafise hama nabo badufashe icyo twabafasha hanyuma rero niho twaje tugira natangaye cyane ko twafashe umwanya wo gutegura urwaruka rwacu bitare volontaire badufashe ndabigisha uko tubogira kumvirizwa kwicarana nabo duciye mu buryo bwo gusangira ibyo kurya mugabo intumbero yo kumviriza ibibazo bafise ingorane bafise hanyuma bikunze tubafashe twongere tubafashe twongere tubafashe gutangura ibikorwa byabo twaratangaye uyu munsi kuko harimo muri abo bavolontaire twaje turategura harimo n'abantu bakemera batwigisha ukuntu twashobora kuronka benshi icyo gihe twaratangaye ku munsi wa uwo munsi muri icyo gitondo twaratesa mu dufatanya nabo hanyuma twese twegeranya abadamu bari kumwe n'abana n'urwaruka barabara barenga 200
mu munsi
rero dufata umwanya wo gusangira nabo hama tuganira nabo
abo bakenyezi bagira ku 200 mwegeranyije baza bava mu yahe makartie mu yihe muri mu tuhe turere tw'igisagara cha Bujumbura canke mu gihugu ahenshi
oya icyo gihe twafasha abantu twakuye mu gisagara twaratangaye cyane ko twasanze icyo gihe hari abantu benshi cyane mu gisagara hajya kuri Sierra Matutino muri Jamu Serege hari uburaro abantu bararamo hajya kuri katedrale muri kajya kajarbe hajya kandi ya katedrale harimo abantu bararayo hajya aho bita kuri turizi hari abantu baharara aho hajya kumanuka muri yacu ya kiki hari abantu baharara hajya kuri stade SSB hari abantu baharara kuba twasanze mu gisagara hari uburaro bwinshi bwose baza mu gisagara kugira ngo bishoboke ku murango bashobore gusaba nuko byagenze twabegeranije mugabo turiko turabyarana nabo twasangira abantu mu mihingo itandukanye n'igihugu
nkuko mwavuze mwaraganiriye nabo barabashikiriza ibibazo bafise nuko mwabikemura icyo mwashoboye gufasha nkuko tubibona mu mugambi wanyu no kubaha imitahe benshi mwasanze arabacuruza n'ababishoboye byagenze gute kugira ngo mwiyumvise icyo kibazo cyo kubaha imitahe yo kudandaza
ego ubwa mbere na mbere kenshi turakunda gukora amakosa kuko kenshi turiyumvira iyo tubonye umuntu tubera twumvira n'ukuntu twamufasha ariko twasanze igihambaye gikomeye cyane ari uko imbere yo gufasha umuntu kubanza kuganira nawe umenye ingorane afise umenye n'icyo zikura akeneye gufashwa kuko hari igihe usanga umuntu afite ingorane ariko nawe atazi icyo yafashwa n'abandi bafite ingorane mu mwegereye ugasanga arabonye araguhiye ishu y'uko twamufasha rero twe n'icyo gituma twiyumviriye kubicarika duciye mu byo gusangira ariko intumbero yo kwicarana nawe turashika hasi tumanuka hasi tuganire ko turi kumwe hama tuganire batubwire by'ukuri ibyabo ko ari kuvuga ati dufashe gutahura ibyo murimo no gutahura ukuntu twabafasha hanyuma benshi twasanze 90 baba 90 muri abo bashatse 200 twasanze ari abantu bigeze gucuruza muri abo bantu n'ingorane barahomba kubera amadini twaciyemo hano barihebura bakabusegerereza badusanga hariho n'igice w'abantu baje ruguru baje gukora akazi k'ubuyaya baje kubabwira ati ntabwo bigora akazi k'umunsi ugasanga si byo hanyuma bajya mu buzima bw'umusabirizi n'abandi barekereza n'akageso kubera batinya ibikorwa ruguru canke hari ingorane y'umuryango kutumvikana n'ababyeyi kubera imyifatire itangiye bagashima guhungira mu gisagara bikabagora bakabatanga gusabiriza rero twaje dutangira kuri uwo mugwa mbere twasanze by'ukuri hari icyo bafise hari icyo baduha n'icyo bashoboye niyo twaje twihatira ko kubigisha gukorera hamwe hanyuma kugira ngo badufasha utuntu duto duto botangurira ko amatwiye turafasha guhorogora abo mushingo cy'amezi abiri twaje dutangura baha imitahe mito mito kandi by'ukuri byagenze neza
iyo uvuze imitahe mito mito ni nkangahe umukenyezi aba mu ibarabara kugira ngo atangure ahagarare ku maguru abiri avuga ati ndatanguye gukora mumufasha nkangahe
cyane gusanga dushanye ko twasanze by'ukuri gufasha kenshi niko tutegera abantu ngo tuvugane ko twasanze ibintu byo gufasha ari ibintu byoroshye cyane ari ibintu bisanzwe twasanze nk'indi time cyombi tugasanga umuntu akubwiye ati jewe wompa umukama w'irengarenga ni mutahe ubundi akubwiye ati jewe wompa igitunga cy'intore igitunga cy'itomati ati jewe wompa umufuko w'amakara jewe urankwiye jewe wompa umufuko w'amashu umufuko w'amashu guhangahe izo mashu muri tanu ugasanga ni amahera make make mugabo tuyadufata kubigisha gukorera hamwe rero
mushinga na Herbert numva telefone yanyishwa kuri kira igenda icika musha kwegera neza tukabumva subiramo
ego sizi kuko numva urya
eh ubu ni sawa
uranyumva neza
ego
ego donc twasanze ari amahera make cyane akenewe twasanze nko abantu nta sizi ko ikirenya na kinyi wakibonye na abadamu bamwe bari hamwe bashika nka munani cumi batandatu asanga ari amahera mu bihumbi magana abiri amajana na mirongo itanu kandi aho twaha ibihumbi na mirongo itanu ari mu gihe gatanu
nk'uko mwabivuze nk'uko bivuze umutahe wasabwa si mwinshi hari abavuga bati nk'umupfuko w'ikintu runaka ntangure ndandaze ariko mwavuze kandi yuko munabaha n'inyigisho zo kugira ngo uwo mutahe wabo bashobore kuwukoresha neza izo nyigisho mubaha ziri mu iki neza na neza ko wavuze ko bamwe bashobora kuba bahora baguri babadandaza bagahomba inyigisho zifatiye kuki ziri mu iki
inyigisho bwa mbere ni ukubafasha kugira ngo inyigisho bwa mbere ni ukubafasha kugira ngo bamenye imigambi ukuntu bituganya icya mbere gukorera hamwe icya kabiri ukuntu ashobora kwitegurira umugambi w'iterambere akoresheje ururimi bwumvikana rwiwe akoresheje imvugo yiwe icyo ni icya mbere hanyuma icya kabiri ni ukubereka ukuntu botangira bacuruza ibintu barabye ahantu babicururiza ni ukuvuga ucuruza ikintu ahantu bikurikira bikenewe kuko hari igihe ushobora kurondera kubona ikintu bacuruza kikaba ari cyiza kandi cyunguka nubwo ugasanga aho gucururiza aho hantu abantu bagikeneye nabyo byari mu nyigisho tubigishiriza hamwe kugira ngo imbere yo gukora ikintu amaze kubona ko ikintu gishobora arabe ko ahantu ashobora kugikorera naho gikenewe kandi kizamwungukira ikindi twabigishije tubereka neza yuko ikindi tubigisha umuco wo kuziganya no kuguranana ko by'ukuri ngaha abarundi ntidukunda kuziganya no kuguranana dushaka ko ibintu tubikora akabi ntitwafasha ariko tubigisha kuziganya n'ukuntu ashobora gufata imita n'ukuntu ashobora gufata utugende duto duto kugira biteze imbere
mushinga na sasagare nk'uko twabivuze mbere akanya turazi ko mufite gake cyane ikibazo cya nyuma uburyo none mukoresha mu bukurahe benshi batwumva bashobora kuba bavuga ati natwe turifuza gufasha uburyo mu bukurahe mukoresha ubungana gute muri make
ego uburyo twakoresheje muri iyi ntango by'ukuri igihe twatangira twabikoze mu kwitanga twebwe ubwacu nkajya wenda akora nari nafashe yuko mfata igice cy'umushahara nkabaha abadamu bagatangura niko namara bikora no mu rwaruka ibintu byo kwitanga ni ibintu bitumvika bigiye gutahura kuri urwo rwego rwo kwitanga kenshi nkunda gukoresha igice cy'umushahara abantu nkafasha abajene ndakunda kenshi gukura ko cumi ku ijana nkabaha imitaho mito mito icyo gihe niko nari niteguye kubigira ariko tumaze kubigisha byaranye na kujya kwezi kuba k'umukenyezi ukwezi kwa gatatu hanyuma abakenyezi muri berbe baratwegera tubabati twe twarabonye ko mwigisha kugwaruka ko muri ko mwigisha abakenyezi atunywa baduha tukabaha imitahe mito mito
ni ukuvuga ko mukoresha
hanyuma rero hanyuma batubaragira baca baraza hama turabibwira ko dushaka kubigira tukiri dushaka kumuha mu minwe reka mwereke sheke ariko tubugurize konti yabo ni kubona kwereka yitwa ngo proje fam hama bashyire kuri konti tubanze tugeze kubigisha hama mwebwe mu rwego rukurikiranye icyo gihe baduhaye sheke y'imiliyoni zine n'ibihumbi ijana na bitanu hama tugeze kubigisha ubujejwe hariho ndetse ari kumwe n'abadamu muraza no kumubona witwa Buteye Jeanne niwe akurikirana niwe wari uriye proje fam hanyuma bakajyana bamaze kwitegura bakajyana kugura intuze kugura
imfunguzo
bakajyana kugura amantuze bakajana kugura amatoje mato mato bakajana kugura ibi amatoje mato mato ariano wonyemera gatoya urashobora kundeka
ego
twabyumva kane gatoya kuko ari byo kagira impamagaye
ego
kane gatoya sindi ushobora kugera ku
murongo ego turakugarura ku murongo
urashobora kugura vugara no ujezwe proje ego ndigandi ndi
n'ikoresheje na action ego
hanyuma akababwira
ego murakoze cyane gose murakoze cyane mushinga na Albert Nasasagare huko tubabwiye muri kumwe naho yanditsanga ishaka no kwiragijwe rya Amerika kuno munsi wa gatano turiko turaganira ku bibazo by'abakenyezi turiko turaganira n'ishira hamwe Coalition des Jeunes en Action rifise umugambi wo gufasha abakenyezi bo mu mayira y'igisagara cha Bujumbura n'ahandi mu gihugu mu kugerageza kubaha imitahe yo kubafasha kuva muri ayo mayira no kugerageza gutunga imiryango yabo twari turi kumwe n'umushinga na Albert Nasasagare yarafatiriwe gato ariko turugerageze kuronka ku murongo uwo bikorana Gordien Bigirimana n'umushinga w'ibikorwa avyongereza amikoro mu miryango mu ishyirahamwe Coalition des Jeunes nawe nyene agerageze kudufasha gutahura ibijyanye n'uwo mugambi wo gufasha abakenyezi bari mu mayira y'igisagara cha Bujumbura n'ahandi. Mugume ku maradiyanyu tumira amatete turagaruka.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 Kigali mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 Muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga, ikibazo c'abakenyezi basegereza bari kumwe n'abana babo mu gisagara cha Bujumbura kirabandanye kwibonekeza nkuko bivugwa na Coalition des Jeunes en Action mu Burundi. Rero mu ntumbero kugerageza gukemura ico kibazo Burundi no gusubiza agateka abo bakenyezi, iryo shirahamwe ryatanguje umugambi bise Projet Femme ufasha abo bakenyezi kuva muri aya mayira mu kubaha imitahe yo kudandaza bakongera bakabaha ubumenyi bakeneye kugira batere imbere muri uyo mugambi w'utandaji. Nkuko twabagiye ku murongo twaronse mushinga nahe Gordien Bigirimana, mushinga bikogwa byongereza amikoro mu ngo n'imiryango muri iryo shirahamwe Coalition des Jeunes, abandanye yadufasha gutegera no kumva ibindi bijanye n'iyi projet Femme gufasha abakenyezi. Mushinga nahe Gordien, ndabaramukije.
Baro neza.
Murakomeye.
Ego.
urakoze kwitaba kiganiro muri sanga mushinga nahe Godien ibimwe mu nyigisho twaganire no mushinga nahe Albert Nasasagare kubijanye n'inyigisho muha aba bakenyezi kugira ngo bashobore gutera imbere mu budandaje mu bamo bafashishije zimwe mu nziti zisanga mu ntambanyi muhura nazo ni nkizihe yo muri kumuragerageza gufasha aba bakenyezi kugira ngo bakoreshe iyo mitahe mu bamo bafashishije ni nkizihe
ego ngira ngo imbere yuko no vuga inzitizi umuntu yatangura kuvuga ubugene twabasanze kuko twasanze abantu bakagira amikoro na makeyi bakagira ubwo bukene amikoro twetuvuga yuko ari bijya bikorwa byose byongereza ubushobozi bw'amafaranga mu miryango mu ngo n'imiryango no kuvuga ibikorwa bigabanya ubukene mu ngo n'imiryango ibikorwa donko rero bitanga amafaranga kuko amafaranga ndiyo afasha kubaho abantu abana kandi ukazimbutse gute urushinge ugwende ntibashobora guhura muri butike ugatanze amafaranga ubwene rero twabasanze twasanze atamikoro na makeyi basise baka ibyo bikaca byongera ko uko bagendana n'abana batagira aho baryama batagira iki ubwo twasanze rero tubatagira icyepfu cya ruguru tutangira kubigisha gushyira hamwe uburyo buke tubahaye ariko tutabagabiye kugira ngo ibyo byo gushyira hamwe uburyo bijya bitwa ipanye credit community bari hamwe nka batanu cyangwa icumi biyumvira gakorwa bukora batangurira amafaranga utwo dutahe twabahaye muga mu ntumbero yuko bategereza gusubiza uwo mutahe tuba twabahaye buke buke basa tutabavunye unyungu yabiri kwijana bagashobora gukora cyangwa ikorwa cyongereza mikoro cyabo kiba byari amafaranga kugira ngo bashobore kungura kwambara no kuvuza abana cyangwa kugura abana ku ishuri ariko tabibagabiye rero izo nazo ni inyigisho rero twabahaye ibyo ni ukumenya gushyira hamwe no kugera ku dufaranga tuba twabahaye kugera kuri konte no gusuma akanyuka baronse bagaca bagashyira kuri konti nayo kayikuye umufuko kugira ngo amafaranga ari umufuko abaheze bakagukwira ngo iyo ngendo rero yo kujya utwo baronse badushyira kuri konti akanyungu baronse bakagabura kamwe bakajya kwikenura akandi gace gatoyi buke buke bakagenda barasubiza izo nyinshi rero twabitanguye kubaha kugira ngo bamenyere kuziganya no kugurana na hagati yabo kuzikirana muri ubwo gushyira hamwe utwo dutahe duto duto batwaye kandi bakishyurira hamwe hanyuma tugahita tubwira tuti ko muri hamwe rero dondera kariya karata ko kwivuza kajya atari kajya kageze hari amashyirahamwe yo kuvuzanya bahari kugira ngo bace bagakoresha gashoboye kuvuza umuryango ku buryo rero nk'umumama kaguze aba azi ko avuza abana atangurana ibyo twatangiye kuba rero mu ngorane rero twagiye turagira twasanga kubera bari baje twasanze bari kure cyane wasanga nk'utwo tuntu hari abo amafaranga ashikira ku bukene bwinshi ugasanga yaciye arondera gutangura kugura akantu kajya kari kamubaje ku mutima ugasanga yajyanye n'umutahe ibyo rero bisaba yuko umuntu aca aheza akasura akamuzamura kugira ngo n'uwo mutahe wa mbere yatanze duheze ngo uhereyo ashobore ko urumva aba ashoboye gushika kuri ka kantu kari kamubaje cyane ugasanga yatawe kurya ryanjye n'ingungu iyo rero urumva bafite umutima urumva kuko abasukugera bafite ubukene burengeje mugabo ugasanga kubera tuba tubwira tuti reka n'ubundi siwe reka ntitubure byose ntitubure umudufure ya ntumbero twari dushaka gushika ko ntituyihushe tuzatumwongereza umutahe kugira ngo tumuzamure kugira ngo natwegwe wa mutahe wa mbere tuba twashizemo kugira ngo dushobore kubironga byose umuntu akire n'utwo dufaranga tugarukane
birumvikana ko inyigisho nk'izi zisa n'izihora zitangwa mu mashuri kandi zigashobora kuzobafasha muri kazoza no mu bindi kugerageza kumenya ingene bakoresha ayo mafaranga kwivuza n'ibindi byinshi twumva mu bafashisha tuko turabandanya mu kiganiro muri isanga gisanzwe giha ijambo abanywanyi biradishwe ijya Amerika nabo ngo bashikirize ibibazo n'ivyumviro reka duhere ku murongo kuwitwa Irankunda murantunga uwitwa Irankunda ku murongo uratwumva
Ego niko ndayakurikirana cyane.
Amahoro neza irankunda. Ikibazo cyangwa icyumviro.
Ego namahoro hama tagira amaze mutwamutse mutumire.
Mhm. Ushinga ntahe bigira Imana arabumva.
Ego hanyuma no kuri tumba ko n'icyumviro cyiza kandi niko gaciza n'iteka kwa abantu batanguye gushira hamwe kandi tugatera intege no kuri twabyatikomereza. Hanyuma ikibazo cyane cy'ambere nagira mbaze umutumire mbe uko bishika igisagara cya Bujumbura. Igisagara cya Bujumbura bakwiye gutwara tubona ari benshi uno munsi. Ego ariko wagerageza kugira ngo bohera mu gisagara cya Bujumbura none bijya nta kuntu abandi nibamara kubyumva bazoca nabo arabi nyine baza baca baza baraza ku bwinshi baba ariko bakubihugira ngo iyo ingaruka bazoyirinde ejo canke ejo ejo hamaze gushika ikibazo cyanjye kiba kabiri nagira mbaze umutumire yego bariko babikora i Bujumbura bumbure no mu zindi ntara hagati mu gihugu niba mu kusanga bahanshi hoho barateganya kubyavura bajayo niba bazojayo no kuri ibyo babyiga cyane rwose kuko ni iteka mu gihugu. Hanyuma nyene ngira ko ndatanga interera ndabwira ati ni ukuri ntibakomereza ahubwo na leta nyine ubwayo niyabe aba bantu nabo ibashigikire yabe ishyiremo imbaraga nabyo byayo bikwiye nabo kugira ngo umurimo wabo bawurangure neza kandi nabo bawukore bawukunde.
Urakoze cyane irankunda.
Halo
ego
hanyuma barahamagare umwe ngo dutashe sindi nko nzavura bifunda. Murakoze.
Urakoze irankunda. Mushinga nawe Godie Bigirimana, ikibazo cya mbere cya irankunda gihambaye cyane cyerekeye ukumva yuko muri ko murafasha kandi mu buryo buboneka mugafasha abakenyezi benshi bashobora gutangura kuza nabo nyene kubasaba kubafasha ko ibibazo by'ubukene byibonekeza navyo nyene byo muzobikemura mute.
Egorova iko batone jamahigire ntango ako intango yamaze kuboneka nibyo twari tubyiteze yuko nabo nyene badode barabwira naca ngabo naho bikoregwa kubera ubwo buryo cyangwa ibyo bikogwa byo kuja hamwe no gufasha ababikenera abantu benshi n'abakenyezi babi bo mu gisagara cya Bujumbura batabashiriye bo two twahereye ku bakenyezi 90 turazi yuko ba ejo badoze ari benshi nibaza yuko na leta ndimo turavugana kandi twasanga ari ikibazo yumva izo hezi igafasha ngo hari n'andi mashyirahamwe abona ibyo turiho turakora akabona yuko bishoboka ubuyobozi benshi bari bazi ko bishoboka ushobora guhera kuri dukeye ubwa ukagenda uraduga bukewe. Iyo ngendo rero uwo muco nubwo atari bazi ko bishoboka ariko n'andi mashyirahamwe ngira atanga kuja bazi kuza kurabugere tubigenza kandi nabo nyarifuza kubikora nibaza kuba duca badufasha kugira ngo icyo gikorwa kuko mu ntanda bitwasanze bikora bake n'ubundi ariko nkamwe tuvuze gushyira ingufu hamwe tukumvikana ubwene twobikora ngira nda leta ikaja ikajija ijamwe gatura kutworuganiza ngira niko umuntu yivuga kudufasha akwagura ibikorwa dushigikira nata uzambura ubundi turibaza yuko bukebuke uko umwaka igira ataha kuda turafasha abaturya turongera igitigiri atabinjira muri kugushigikirana mu bikorwa byongereza amikoro mu ngo n'imiryango muri abo bakenyezi bagenda n'abana bari mu gisagara cya Bujumbura.
Yabajije kujanye na n'izindi ntara z'igihugu muri hehe hoho mukora mute?
Ubu twatwariye mu gisagara cya Bujumbura kubera ariho n'umugwa mukuru cyangwa icyitaro gikuru cy'ishyirahamwe ariho gisanzwe kiri kandi ariho ingorane y'abakenyezi bagenda n'abana ikomeye cyane nabo bakenyezi ari benshi rwose mu bindi bisagara nta ntango usanga ibitigiri bingana n'ibiri Bujumbura.
Mwogereranya kuba ibitigiri ari nka bingahe muri iki gihe? Tugereranyije ibitigiri by'abakenyezi muri aka kanya naho ibikorwa bitari bike bimaze gukogwa mu kugerageza kubakura mu mayira, ibitigiri umuntu yogereranya ko hasigaye nka bangahe muri iki gihe?
Ni benshi ko twebwe umuntu uze mu bikorwa bitanguriye ibikorwa mbibaza yuko urongeshamwe babwiye twatanguye kwitera nabo duhuriye ngaho mu ibarara turasangira bashika 80 mu nyumba haraza ko abandi 20 kuba cyatanguye ubumwe ngo twari tugeze kwigera na 10 ariko mu ntango twahereye na cyane twaronde n'ukuri twaciye aho kuri parade d'arise niko mu mahoro mu muhabi mu bagendera
hagati na hagati mu gisagara
n'abandi turagira turicara n'atrasangira turasumba turateka turasangira turayagura twumve dukuraho bagwaye naho byahereye uro tuzi abo nka turabona ko ari benshi kandi akwenda ushaka kubagwira icyari ngo dashaka gushatu wafasha mugandi hari handi mashira hamwe n'umuntu ari karagirira umutonde urutonde rwabo ariko twebwe abo tuzi nawo ambada ijana na 10 rero mukongereza icyo gikorwa rero tuheraho dusanze tuba turakora ibindi bikorwa bikomeye nk'ubunye umwakuza ubutumwa turegeranye uburyo n'ibyo n'ibitigiri byabo muyinga ko niho dusanze dusiki n'ikigo cy'impfuzi cy'abana ariko rero buri muyinga ku mwakuza mu mizari z'umwaka tuzatabwa kubikorerayo uburyo ku mwakuza hazaba ibikorwa bigaragara naho nyine nko mu mwaka agati mu mwakuza tuzatuda n'igitega hanyuma dukurikize rumonga aho niho dukurikiza tugenda natwe twisunga ibindi bikorwa dusabe turangurira mu ntara bikomeye
amashyira hamwe simake arahari reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi bifuza kubaza ibibazo n'ivyumviro dubandanye kuri Dieudonné uratwumva alo Dieudonné urashaka kugabanya radio yawe gato amajwi ariko aragaruka muri studio ikibazo cyangwa icyumviro
yego ndabumva je tari icyumviro yego nagira nterere abo bakoze je fam nkuko genere nabi ije ku rubuga ugiye kuraba bamwe muri abo badamu basegerereza nka bose usanga basegerereza bafite abana kandi bakabitumwa n'impamvu novuga y'abana ihura baba babyaye novuga batabishaka kuko umuntu kugira abe yovuga yofata gahunda yo kubyara umwana nuko aragira ashobora kumuvuza kugira gute rero jyewe mbona umengo muri iyo koje botegurirayemo n'umugambi wo kubigisha kubyara ku rugero kuko abenshi ntibagenda barasegerereza usanga tanto bahetse abana tanto bajyamitse abana mu mabarabara donc impamvu uhura iri imbere bakiri imbere cyane ugahura n'iy'abana uwuzeho gusega usakwereka ku mwana ari mu mugongo petepace aba yamubyaye ta gahunda tanto kiba yatekanye kuba yoyo ku mwana donc nicyo gituma agiye ngaruka kuri iyo ntugiye planning familiale muri iyo koja ahubwo niko mu kubigisha nyine bagasubingunganya ejo baca babigeramo abandi bana b'umurenge badashobora gufata ibyangino bibashyiremo rero iyindi koje yo kubigisha kubyara ku rugero murakoze
murakoze cyane Dieudonné shishikara mushinga nawe bigira imana kuri icyo kibazo cy'iyumviro cya Dieudonné
ego avuze neza cyane ningenderana se n'ikibazo ningererana avuze ati uri ko mukorera mu ruhande rumwe rw'ukugugiza kwa byogeza mikoro kuri aba pasoni bagenda n'abana ati mbuga no kwibuka mugashiramo n'ikindi gisata cyangwa iyindi teme ibahimiriza kubyara ku rugero ni ntererano shimye ndatwe twari mu migambi zarimwo urumva twe twari twahereye aho cyane cyane yabaye gusumba kuko bagira ati mu gifaransa ni bagira ati ventre affamé na point de vertu bagira ati waraye ubusa nta ikamera uko mubona inzara niba mubwira ati uje koga
yarangiye
twataye gukorera abagwaye cyane kugira ngo bashobore n'ibyo bindi kubyakira barinde umutima ushobora kubyakira iyo mperane rero turayishimye cyane kandi nibaza yuko izo dufasha igafasha n'igihugu
murakoze cyane katubandanye twakire Elia uratwumva ego amahoro neza
na mahoro ku isi cy'Amerika
ego turashima kibazo cyangwa icyumviro
ndaramukije nyakubahwa umutumizi
arakumva
mahoro neza ewe ikibazo nari mfise ko nashaka ndaterekeje kuri uwo mutumire nyine urabona yuko bakora igikorwa cyiza cyane mbere nabanza kugira nti imana ize irasubiza aho bakura kuko n'igikorwa cyiza cyane rwose natangira ko ndamubaza nti mbega nta ntambamyi boba bagira muri icyo gikorwa cyiza ko duhora tubona hari abo bafasha hanyuma bagashima kwigarukira mu ibarabara kubera baba baramaze kumenyera mu buzima bwo mu ibarabara nashaka ampe umuco kuri icyo kibazo akandi kakabiri nashaka ndamubaze yuko baba ashobora gushikana hagati mu ntara hagati mu gihugu kubera nabonye abonye basekereye gatora tubabona murakoze cyane ngaho ku gihamere
murakoze nawe Elia kibazo cha kabiri yaracishuye kubijanye no mu ntara ariko bazije kibazo cyiza cyane cerekeye uko kugaruka mu ibarabara kuko abantu baba baramenyereye umuco wo gusegereza mushenga nahe bigira imana ni kibazo cyiza cyane uwo muco wo gusegereza uwo kemuka gute uko kugaruka mu ibarabara umuntu yo bigenza gute
ego ico nibada yuko nawe nyende ngira ngo ahubwo avuga ibyo yaramaze kubona uko ije garashitse tufite imigwi yabo 11 uyo migwi 11 ari hibiri yakwamye muri ubwo buryo ariko mugabo bakwama kuri hagwa pima kari muri bamwe bamwe hakaje kuvuga ati yarabashima kugaruka kubera babaye gusumba ahandi yose twamaze kubona kandi benshi bihendera ko nuko hajya by'ukuri twasanze atanwa bujya buzima bwifuza muri benshi niko bimeze mugabo rero bari ati nta nyambi buragahonje cyane na ndamabyera ngo hariho muri iyo migwi rero abantu byashikiye usanga basiye muri iyo ngeso ku buryo igituma mvuga ntibisanga ari bagiye inama kubera hari bamwe bamwe kubera batawe mu rudubi basi ugaruka gusitura uburyo rero tuvuye kuri iyo migwi y'abantu 20 twasanze 14 bagaruka bataratu nibo bageze muri iyo ngeso ku kibazo cya kabiri nawe kivuga biti mu ntara zo hagati mu gihugu nari navuze ko zohere mu Yinga tugasubira Igitega tugasubira no mu Rumonge
kuri icyo kibazo cya mbere wishyuye nyine mushanga nawe bigira imana abasubiriye muri iyo ngeso murakeka ko kumbure nk'itegeko ryofasha kugira ngo abasubira muri iyo ngeso babihebe mubona itegeko nk'abagiye barafatwa mu minsi yahera bagakugwa mu mayira mubona byo byarafashije kugira ngo bigabanye igitigiri cy'abo bantu babandanye kugaruka mu mayira
yego murakoze twe twibaje yuko ari gusinzikara kwa cyane ku buryo abo bantu usanga bakendeye inyigisho zitumbirije nk'izo twe dutanga ngirabo bakuye ng'ibindi bigo bocamwo imbere yuko basubira mu bwo buzima basubira kugira agatima gusubira mu buzima busanzwe twibaje ko ari gukomera kwa cyane icyo bivako ahandi ho mu bisanzwe bikorana n'abirahabaza ubuzima bukwirukira se ubuzima buryoshe mbwa kubera umuntu aba yarasesereye bose icyo bisaba izindi nyigisho tutaragera ku rugero rwo gutanga mbwa nk'ibindi bigo usanga bise uburambe cyangwa ubushobozi gusumba bashobora kubacishamwo nka leta ikabijiramwo kugira ngo basubire basanasana imitima yabo basubire kuba abantu b'ubuntu ku buryo bose basubira kwinjira mu buzima
kandi murakoze cyane reka twakire kandi na Manirakiza uratwumva
ndabumva
na mahoro neza uduhamagaye uri hehe
ndi mu ntara ya Cibitoke akabazo nagomba mbaze naka mbega yego kuba iyo ngingo barayifashe kandi n'ibyo shiramwe bakarishinga n'ibyo ariko twe dufite impungenge yuko abantu benshi yuko baduhava batubira mu ibarabara kuko barasegerereza ubwo hariho abasegerereza kubera induze nka inzara ariko njye mfite impungenge yuko abantu benshi bumvise yuko badoda babafasha nk'uko bazoca bitaba benshi mu nzira kuza barategereje nagomba mbaze umutumire none abo bantu baza baraza gutegerereza baratohoza yuko neza yuko gutegerereza biva ku bukene cyane biva yuko ari ngeso cyane mu gihe hoba hariho n'ikintu gishobora kibafasha mugabo akabigira nk'ingeso hariho n'abandi babikora ari nk'ubuhumbu bashaka kwicisha mbega uwo mutumire ariko bariko bakora gute kugira ngo babanze batohoze neza yuko atari abantu bagiye mu buhumbu bwo gusegerereza
urakoze Manirakiza mushinga nawe Gordien Bigirimana
ego halo
wi turakumva
ndamubije cyane ariko aravuga ati baratohoza bakamenya neza ido nido ubwene umuntu abayeho njyewe twavuze ko ari kuba twatanguje ariko ubonye si kuba twikorana mu ntango tumaze kuba menye umwidondoro wabo nk'abava hamwe twaciye tubajana mu makaritsiye iwabo bavamwo ibyo bikogwa byogereza amikoro uwo nyero niyo babikorera kandi bakabikora bari kumwe n'abajedwe intwaro hajya muri karitsi bajya batanu batowe no mu mazone ubu turabikorana rumbo ese naho ari koalisiyo dezende yagitanguje ubundi kikikorana ikorana bari mu ntwaro n'ajya makomisiyo y'iterambere uburyo umuntu bamukurikirana umunsi ku munsi nanavuze ndi si n'ibintu tubagabira uko bati ariko basubize ariko basubize kugira ngo basubize kugira ati tubashije mu gashyirahamwe muva nkanye agashyirahamwe nikemerwe nikemerwe bagenda intwaro kugira ngo dukorane muzwi urumva rero n'abajeje intwaro bashaka badufasha gukurikirana neza ku munsi abo bajeje abo bakenyezi tuba turi kumwe rero ni ukuvuga rero tutikorana kuko ayo makenyero twari tuyafise kugira ngo rero icyo dushobore kuritora umuti dushobore gutora umuti udakoranye n'abajeje intwaro n'abajya ababanyi babana n'uwo muntu kugira ngo bajye baramufasha nawe nyine gusubira ku muntu kuko tucikoranye tucoshika kure ariko rikoranye tukoranye n'intwaro n'abajya amakubita bajya abantu babana kuko nawe ugende turabwira ati mu bisanzwe muratagira umwikoro ntabwo mba ari ingorane mu kibano
basha
rero kugira ngo twese ngo biratera n'umutekano muke ntwaro batagira umwikoro turabwira ati rero twese rero turabifitemo inyungu k'uyu muntu asubira kuba umuntu ubwira atera ingorane nke nimufashe rero kugira ngo twese akire uwo muntu mu bintu kibanda aba amahoro n'umutekano natwe twumva yuko tutariko turavuna amaboko
tugerageje kwibutsa abatwumva ubunye muri iki gihe muri ko mukorana n'abashyika kuri bangahe abakenyezi
muntu uje mu twari bari 110 hacabamwo barya batandatu ubunye ari 114
mu ibikorwa biragenda neza mitahe igenda riyongera byifashe gute kuri abo bakenyezi ijana barenga
mitahe igenda neza kubera kuko bashoboye kubona yuko bashoboye kugira ubuzima agafungura akagura agahuzu kari kumwana ku ishuri ageze ko yivuza akivuza natwe aratwishyura turashima gusa hari n'ikindi icyo cyo kugira amakara atajya kwivuza ibyo turiko dushobora gushimangira ko rwose kugira ngo ndihari kujya kwivuza gusa kuri ubu nyaro ibindi bigo bifasha kuziganiriza akadoza dushaka kubigizamo n'uwo mutima bawugire kugira ngo utwo tuntu ubu ngubu ntibahereze ko gusa mugabo biga kugenda baraziganiriza akadoza niyo ntambwe n'urwo rugero dushaka kubaduza ko kugira ngo n'abandi bahigire kugira ngo twinjire no muri izo ntara twashyize ku ntambwe igaragara aho twahereye
yego reka twakire na Emile ku murongo Emile uratwumva
ndabumva
mahoro Emile duzishwi kibazo cyangwa icyumviro
yego na mahoro mumanze kuramutse umutumire
bano neza
agomba mere ku ntererano
yego
bisanzwe nari nanditse mvuga ati gukurira cyane ku kintu cyo kubategura mu mutwe uko ngiye nanga nk'akarorero urabona nk'abana abana bajya ababyeyi basegerereza bari kumwe n'abana babo bakiri bato cyane ndakekeranya cyane abana bagwiriye ngaha mu gisagara bajya abana afite bo mu ibarabara n'abana usanga ababyeyi babo basegereza bari kumwe nabo rero iyo utabateguye mu mutwe ukabereka ati dufate nk'iyo umaze kubarungika muhira ukaba waho gataye kuko kaba kangana kose ibyo biba byiza ku icyo gikorwa cyiza mukora mugihe murababwira ati muri kizi zo kugaruka mu ibarabara n'izi cyane cyane ku bana muri kumwe n'aba bana ba muri kumwe n'abana muzovyara muhira uko gerageje kubira abo majambo make icyo gikorwa bakora ni cyiza ariko nk'akajambo no mwibariza gato mbega abo bafize urutonde rw'abantu yavuze ko afise abakenyezi baba bashika nk'ijana na cumi baba bafise amazina yabo bakabandika ahantu ku buryo nk'aho bafashe ibyo bakabarungika birashika yego nibyo urudandazo muradiri urunguka cabure rugahoma birashobora gushika nk'uwo bahaye kudataye ugasanga agarutse mu ibarabara mbega biraborohera kubwira mu minota inaka twari twaramurungitse byagenze gute yego murakoze ngira yomereje ku cyo twaho kababa
urakoze cyane Emile nshinga nawe bigira Imana ku bijyanye no gutegura abo bantu mufasha mu bijyanye n'inyifato nk'uko yabivuze kubategura mu mutwe muraganira nabo bigenda gute kugira ngo mugerageze kubafasha kuvabana n'izo ngeso zo kusegereza mu mayira
ego niho twahereye twahereye uganira nawe turicarana turaganira ko twayivuze kugira ngo tutahure neza na neza abagwayi kuko hajya ndababesha cyange ndangwese muramaze kuyibona hajya nawe bari mu bibara bose tubasangiye ngo cyane basangiye hari ha bari kubera ingeso washaka n'igihe yoba yasubiyeyo cyange no mu rwego rwa minsi yose n'uwo mwana wewe n'igihe ari karakura ugasanga umubyeyi yasigaye mu mwana we yaje gusiga cyangwa ugasanga umwana yasibye no munsi nawe uhaje umubyeyi urumva si muri iyo migu rero ni muri iyo mutwe dukorana n'iyo migu by'ukuri rwaye by'ukuri rwaye we twarikiranye kandi twakundi kundi turabonana n'abantu bacu bakorera muri ama zone barimwo adimisatio na twabuze ko birimwo wajya muri karitsiye no kuri zone hanyuma natwe ku kwezi ukwezi hari ukubabona ndavuze rero ndi abo bantu ijana na cumi twari twageze mu migu cumi n'imwe umva rero turazi urutonde rwabo bose bari mu mashyirahamwe cumi na rimwe kiretse abo wogenda batandatu navuze ko bakwamye abo rero turabazi umwidondoro wabo turazi aho bakwamye icyo gituma mbezerewe n'urugero bageze kandi tuzi n'ukorana nabo kandi ibyo biduha intege rero umuntu uze yari yavuze ati hari igihe mu rudage umuntu ahomba ashaka kaje n'isanzu kubera turakora kera imbisi yose hari ubuhombo umuntu agira butamuvuye ari kubera nk'ibintu yadandaje ntapfuye nk'ibyamwa ntaboze kubera byabuze babigura ibyo tuba tubibona nk'uyu muntu rero se umuntu uca ubwira uti ufate mu kanigo ni umuntu aho guca usubira gushyiramo uwundi mutari ubwira ngo umuzamure kuko nari nakivuze mu ntango mwese mukire nawe nyine wa mwizero mu buzima ugumane hanyuma nawe na wa mutari wa mbere wari wahize ntuhereyo
kuri icyo nyine kuri icyo nyine mushinga nawe bigira imana ntabaciriyemo abo bashobora kuba barakwamye hari iyindi myuga kumbure mwobamwo bafashamo cyangwa bashobora kuba bobo bari gukora cyangwa mutegekanya kuzofasha abandi gukora iyindi myuga atari ukudandaza icyo cyumviro mucumva gute cyo gufasha
abo batandatu muri iyo migwi ibiri batandatu twatanze ibyo kuri urumva ni umugumwe umwe ngo urimo babiri undi urimo abandi ibyo kuri twasanze ari abantu bakeneye ubushobozi twe tudafite ni bamwe navuga ngo bakwiye guca mu bindi bigo bindi bitanga inyigisho zisumbirije ibyo twe dutanga kuko n'abantu nk'umuntu amaze nk'umudamu amaze kurara mu kabari urumbaye yihebeye urumva ngibyo biba bigoye ni ukuri ntabyokizwa nuko kumuha agatayo kugira ngo ajye kongeza kuko niwe utwara utakaherezayo urumva ni abo bakeneye izindi ngubu twe tutararonga ariko niweza ko nawe nyine tuzoronka aho tuzasanga
uretse abo bandi mwakoranye nabo icyo kijyanye n'iyindi myuga bashobora gukora abakenyezi bo mu mayira uretse kudandaza nk'iyindi myuga mubona bashobora mushobora kuzofasha abandi ni nk'iyihe abakenyezi baba bari mu mayira bakora ni nk'iyihe
turiho turirimbira ko tuba tubashyira mu myuga ya kutire abandi nabo tukabaha hariho utuntu tw'udusiyo tuya dusiyango uyu dufiki hariho uw'insyo riremure n'undi tuntu tubu turiho turiyumvira tutaratangura gushyira mu ngiro ni twinshi iyo mba nagidanera ariko tuzohera kuri utwo dusaba uburyo n'inyigisho handitse cyane gusa ubu twari twifuje guhera kuri utwo dukorwa tujya twinjiza n'ingoga ahandi ho n'ibindi n'abandi hari n'abandi tuba turakora ndabikora kubyumvira kugira ngo twagure umugwi n'ibikorwa
yego murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku ijwi rya amerika saa kumi amasaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ikiganiro giha ijambo abanywanyi bya radiyo ijwi rya amerika ku wa gatanu tuganira ku bibazo ku magara y'abakenyezi n'abigeme uno munsi tuko turihweza ikibazo cy'abigeme cy'abakenyezi baba bari mu mayira cyane cyane mu gisagara cya bujumbura ikiriko kirakogwa kugira ngo bave mu mayira batangure ubuzima bwabo busanzwe ishyirahamwe coalition des jeunes en action ririko rirafasha rikaba rimaze gukura mu mayira ya bujumbura abatari bake mu kubaha imitahe yo kugerageza kwiyungunganya kugerageza gufasha imiryango yabo turi kumwe ku murongo n'umushinganahe Gordien Bigirimana umushingwabikorwa byongereza amikoro mu ngo n'imiryango muri iryo shyirahamwe twaganiriye kandi n'uwatanguje iryo shyirahamwe coalition des jeunes en action Albert Nasasagare akanya kamubanye gato ariko nawe nyine yagerageje kudufasha gutegera ko yishira hamwe yatanguye nivyo bariko bararangura mukugerageza gufasha mu rugo rwego radijwe rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro ni muri isanga tubandanye ku murongo twakiriye ibibazo n'ivyumviro vy'abanywanyi biradijwe rya Amerika kuri iki kibazo c'abakenyezi basegereza mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu twakire ku murongo inosa uvyumvira ku iki kibazo
cyo kwiyumvira yuko hano mu gisagara ca Bujumbura abakenyezi batera batwekerereza ni benshi ho nyine baje ha bita kuri sera matutino kanga hicaye nk'abakenyezi n'abana bakuma barije mu barabara nasaba yuko nk'ayo mashyirahamwe ajejwe nk'amashyirahamwe yobegeranye akabaha nk'imitahe yagaca kudandaza canke nabo bakabakoranya aho bari mu mihingo yose bakabaturuka na ruguru kubera abakenyezi bakuriye mu mabarabara zitandukanye rimwe atabubona yosaba yuko baha imitahe bakadanda cyangwa aho bakabasubiza ruguru iyo baje baba kuko benshi baravyifuza bakabura ingene bosiga ruguru icyo ni cyo ntero generalism
murakoze cyane Innocent mushenge nahe bigira imana wogire conge kuko byo Innocent avuze ariko kindi kibazo twobaza kuri mwebwe nk'ishirahamwe riri kore rafasha muri ugu rwego hasabwa iki kugira iki kibazo gikemuke burundu yo baramategeko akenewe akomeye abuza abantu kuja mu mayira yo baramashirahamwe yande kwiyongera y'ugufasha abo bantu uburyo canke kuri mwebwe mubona ari iki umuntu yoshira imbere kugira ngo iki kibazo gikemuke
ikibazo kugira gikemuke ni badakora kweneye ingufu za benshi ni ukuvuga yuko bose leta igahaguruka amashirama agahaguruka bajeje intwaro bagahaguruka kugira ngo twese kibe ikibazo by'ukuri twicarira kugira ngo ntihagire abantu bajya bararengana abo bantu ino kaje kuvuga ukacumwe ngo umuntu akarengana ukacumwe ngo n'abantu bari mu buzima busanzwe umva tubyita kuba sida bibazwa urenganya umugenzawe hari ubona ari mu ngorane no kutukuri no kuri urukundo gatangira ndi rero twese dukwiye guhaguruka amashirahamwe by'ukuri akitaba ico kibazo kuko harya twarabonye neza yuko bisaba uburyo bwinshi bisaba yuko haba intango kugira ngo icyo gikorwa kishoboke urumva bagitubwiye hamwe turi benshi turi bose dushyira mu buryo bwacu hamwe tugashaka gukora ikiwa kigaragara na leta rero nk'ariyo mwabana ndavuze ntiyari yabaye imigusanga yarasindikaye aho ukeneye ingufu zinini nk'abantu baba bakeneye guca mu bigo kugira ngo basubire kubaha inyigisho zo gusubira kugira agatimba k'abantu kugira ngo basubire kuba abantu by'ukuri ibyo bigo byodaho na leta nawe ngende gahize gashyiramo umutahe uboneka cyangwa n'amashyirahamwe asanzwe afasha bayacishe muri ayo mashyirahamwe cyangwa hari ikigo kindi hariho n'ubushikirangandi bujejwe buhora bukora ibikorwa bigaragara mugabo harakwiye izindi nguvu zisumbuye igihe ziri kugera kuri uno munsi amashyirahamwe yose agahaguruka icyo kibazo agacitabi n'abantu ubwabo bakaja hamwe kugira ngo icyo bagashinga amashyirahamwe hariya mu makaritsiye hariya mu mazone mu makomine yo gufasha abo bantu ko turavuga kuti umuntu wese n'abato babonye abisa mikoro make aguma ari ngorane mu kibano aguma atera ingorane aguma ategana n'umutekano muke atagira rero mu madamu make akwiye inguvu za bose bose tukagira umutima wo gufasha abantu umutima w'urukundo kugira ngo twese tubeho.
Yego none kugira nk'uwo muraganira n'abakenyezi batari bake nk'abo muri ko murafasha bamwe mu bo muganira mwafashije ni giki bashima cyane mwishyira mu nk'iryo giwanyu mu byo mwabafashije abo bahora mu mayira bobo babona yuko ari giki cyane cyane baba bakeneye kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke iyo muri ko muraganira bababwira ko ari giki cyane cyane bashima mu byo mwabafashije.
Mwisandi yo twafashe na navuze ndi twahereye kuri ibyo bikogwa bikora hajya nyene bagwaye kugongereza mikoro mu mwanya muto kugo na navuze ndi hajye woraye ubusa nduza kwigisha ko gacaje kwiyo gacaje ukandi bishoboka utangura kumubona inzara gatagize rero te bashima yuko twahereye kuri ibyo bikogwa biba kwigurira gasabuni kwigurira kunyi kubara bariye bashobora n'ukwivuza bagira ati ni ukuri uri muri bake tumaze kubona nk'ishyirahamwe rihindukira rikatwibuka rigaturaha aho tumariye gushyira ngo kantu ko kubwira uti habaga karata kababuriza hamwe mwese mu muryango nacyo yita ari abaryoheye aho tumariye kubabwira uwo mugambi w'undi mushaka kugira ngo utangwe kubwira uti reka tubaduze ku rundi rwego murebe ko kurya no kwivuza gusa no kwigisha hano mugira muti ibyo ne muziganirize kadoda nibaza ko nacyo nyene ari ikintu bashima cyane rero ibyo bashima ibike nibaza ntabwo mbiga barabivuga muganga twebwe turabyo tubagaye n'ibyo batubwira barashima by'ukuri yuko ibyo bikorwa byongereza mikoro ubunye bamaze kugira mikoro yawe bagashobora kwiba ko kujya ko umuntu afite ubuzima bwa ayikora ku yiguru tulwa kende mwuzi wewe kwa misi yosu hanyuma nuko bagenda bashobora kutwishyura ibyo batwa ingurane twaba hasi.
Murakoze cyane tuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Jean Claude uratwumva
nakumva
Jean Claude mu majambo make cyane kibazo cyangwa icyumviro
cyangwa mbanze kubashimira mwe munyakiriye
nakoze
ashite nashimira nawo mutumire mwabitumire umumbwira ati nakomereza kuko muri iki gihe bigaragara ko abateye mu bafite ibibazo byinshi bagoye bitewe n'abagabo rimwe na rimwe babasa
urakoze
atandika akabazo rero nashaka kukubaza nkanjye ubu ngubu mu Rwanda ariko nashaka gutaha mu Burundi kandi nkaba nshaka kuvunjisha amafaranga nagira ngo mumbwire byibuze amafaranga y'amarundi uburyo bayavunja mu manyarwanda urugero nk'igihumbi muraba mukora.
Jean Claude uradutunga si icyo kiganiro turimo kandi ndakeka n'umutumire byo mugora kukwishyura ariko abandi barashobora kugufasha kuri icyo kibazo ufise nkuko nabivuze tuko turaje ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi mushinga na Gordien Bigirimana mwishyira hamwe Coalition des Jeunes en Action akajambo kanyuma mwakoze cyane rwose kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi
namwe mwakoze kuduha akanya kuvuga ibikorwa tuba turarangura no gutuma n'abandi bari mu yindi mihingo no mu gisagara cya Bujumbura bumva yuko bishoboka by'ukuri yuko tugira icyo dukoze kugira ngo abo bakenyezi bose bari ngaho mu ibarabara basere kugira umwizero
murakoze cyane rwose turashimiye Coalition des Jeunes en Action turashimira mwese mwahamagaye mubaza ibibazo mushikiriza n'ibyumviro kugira ngo hatorege umuti iki kibazo c'abakenyezi bariko barasegereza mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu kumbure no mu Rwanda n'abashobora kuba bari mu mayira bumve yuko hari icyizero hari amashirahamwe ariko arafasha mwari muri kumwe na Orient itanga ishaka ndashimiye mwese mwaduteze amatwi n'ababandanya kumviza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro kirabandanya kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu mubandanye mushikiriza ibazo n'ivyumviro ku kiganiro cy'uyu munsi n'ibindi biganiro mwifuza ko tubashikiriza mugire weekend nziza ndabashimiye. Mad peace, let's go.